dusangire ijambo, dusangire ijambo. Mwaramutse neza nshuti mwese mu kiramanyo ni radio ijwi ry'Amerika kandi mukunda kiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Munikije, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye politike mu Burundi. Turi kumwe n'abashingantahe bakomeye mu Burundi bari mu migambwe itandukanye, bagiye kugira icyo batubwiye ku kintu cyane cyane ukuntu babona ibintu bimeze muri iki gihe, inyuma yaho habereye uruhaga rwa politika aho hari aho vyibonekeza ko zari njyari mu mugambwe ipona, ikahakaba hari n'ukuntu uwo mugambwe utari kurumvikana n'umugambwe uri ku butegetsi canke leta y'u Burundi. Ahandi kumwe n'umushingantahe Jacques Bigirimana arongo uyu mugambwe, novuga ko ari FNL canke sinzi ko arabavuga ko ari migambwe ibya FNL, arongoye umwe muri iyo migambwe. Tukaba kandi turi kumwe n'umushingantahe Manuangari Jean Baptiste, nawe nyene ari ku ruhande rw'umugambwe Uprona, nawe nyene yigeze kurongora uyu mugambwe. Turi kumwe kandi na Francis Ngaruko, akaba ari umuvugizi w'umugambwe Uprona ku rundi ruhande. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Chauvino Mugwengezo, akaba ari umukuru w'umugambwe UPD Nzigamibanga, akaba kandi n'umuvugizi w'urunani rutavuga rumwe na leta ADC Ikibiri. Mwaramutse neza abashingantahe mwese.
Mwaramutse neza
cyane rwose. Nk'ubu rero unashaka mwaramutse neza Francis, nashaka tuvugane cyane cyane ku byerekeye ukuntu ibintu byifashe mu Burundi. Nk'uko twabivuze hari ibintu byahindutse bitari bike, hariho vice president wa mbere yari mugambwe Uprona yaragiye, hari mushasha ikariho n'abashikiranganji bashasha, hakaba kandi no mugambwe Uprona urundi ruhande ruvuga ko abo bose utabemera. Nashaka ndababaze inyuma yaho leta nshasha ibonekeye ibintu byifashe gute, kubwanyu ibintu mubibona gute? Reka dutangure ku mushya nahe Jacques Bigirimana.
Igome murakoze. Nkuko mubivuze haramaze iminsi havugwa ibintu bitarike, mwarumvise ko leta yahindutse bivuye ku kutumvikana kuri hagati ya leta n'umugambo Uprona. Ibyo byatumye ikigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu abogozwa mbere bica bikirikirwa n'ihinduka rya leta. Mwarumvise yuko haciye haba ukutumvikana hagati kumwe gukomeye cyane hagati y'umugambo uri ku butegetsi n'umugambwe w'abadasigana Uprona. Ibyo byaciye biratuma mbere umugambo w'abadasigana Uprona uca wicamo impande bibiri. Kuva icyo gihe rero hagati y'umugambo uri ku butegetsi hamwe n'umugambwe w'abadasigana Uprona hari icyuka kibi cyane. Ibyo ntabwo reka kubivuga. Iyo muyinze mwumva hari abaministre batanga imihoho mwumva yuko bitaba byoroshye. Rero bimeze uko leta yarahagiye iriho, hanyuma inzego zirakwiye, ariko imyidogo ni myinshi cyane icuka hagati y'umugambo Uprona ubwawo imigwi igize abadasigana hagati yabo hari icuka kimeze nari cyane. Hakaba rero n'icuka kiri hagati y'uwahora atwara umugambwe n'abamuri inyuma na leta y'u Burundi.
Ku giti cyane cy'umukuru w'umugambwe FNL uruhande rumwe mubibona gute ibintu bikoreraje mu buryo muri iki gihe none?
Jewe iminsi yose namashirira imbere kujya inama n'ingingo. Jewe nzokwemera ko ibintu byagiye mu buryo mu mugambo w'adasikana Uprona basubije hamwe bagafatana mu nda, hanyuma na leta bagasubira bakicara hamwe bakumvikana.
Francis Ngaruko, ibintu byifashe gute muri iki gihe muri leta muri iki gihe? Uruhande ariko hariho uruhande rw'urundi mugambwe Uprona ruvuga ko abari muri iyo leta batemewe n'uyo mugambwe. Ibintu byifashe gute ku bwanyu?
Twebwe twibaza ko ibintu byariko birafata umuzira, byariko birogorora. Twariko turava mu ngorane zatewe n'abantu bifuje ko iki kivi turiko cyo gutorera inyishu ibibazo by'abarundi, ingene twari tuyaga n'umugambo uri ku butegetsi cyangwa n'abandi bose tusangiye ikigikorwa cya politiki bari bashatse kubihagarika. Mugabo nibaza ko ubu rero kivi twasubiye ku kivi turiko turakora. Ingorane si nke, nibyo hari abashinga amateka nk'uko Bigirimana Jacques avuze batariko barihutira icyo kivi. Mugabo leta yarashizweho icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kiremezwa, ubu turiko turakora. nuko nibaza ko akazi ka politiki no kubaka no gushiri yuye kurinde kugira ngo umuntu yubake
ikintu muri ko murakora ku ruhande rwanyu kugira ngo muje hamwe abadasigana baje hamwe ika ikintu muri ko murakora kugira ngo muje hamwe nabandi kuko nkubo biraboneka ko hariho imirwi ibiri kanatsinda hariho nabavuga ko uyo murwi wundi babipona ushobora kuba wamaze kubakura muri bwambwe ikintu muri ko murakora kugira ngo muzurizanye muje hamwe niki
ngambere na mbere ni turiko turakurikiza nko kuwonde muguri kurakora niba uriho twebwe ntawe dukura mu mugambwe ntawe tushikira kurushundo uyumva mu budasigana ashaka guterera igihugu kugira ngo kigire igitere intambwe uyo turatumvikana kurabona iki gihugu ni igihugu caciye mu ngorane zitari nke cyasinzikaye kandi togira iso tutocyihanganira twebwe rero dusaba abo tutariko turumvikana kumwe n'igihugu cyo twagwa kwihangana no guta kariraho nk'umuntu kugira ngo dutorere inyishu igihugu kubibazo gifise
Mushana Emmanuel Jean Baptiste akamo muterwa n'undi ruhande bwo mwambwipona ko kwihangana mukakira gute
nagomba kumenyesha abariko baratwumviriza yuko nta mpande zibiri ziriho mu mugambwa w'Adasigana Iprona umugambwa w'Adasigana Iprona waramaze kwiyunga abashinga amateka bose uko ari 17 bari hamwe komite centrale nkuru ariyo ubutegetsi bwemeye yuko irongoye umugambwa w'Adasigana Iprona 457 bari hamwe hariho 25 bari ku ruhande rwabo abo nabo mu by'ukuri n'abantu bagiye gusaba akazi umugambwe uri ku butegetsi ni nabo bakuyemo abashikiranganji ni nabo bakuyemo ibyo byegera n'abandi mwumva ku bwacu rero uravye ukuri uravye amategeko nta mpande zibiri z'umugambwe w'Adasigana Iprona kandi tubivuge tubisubire ushaka gutanga iyo ntumbero abari iruhande y'ukuri
ego reka tubaze mushya ntahe Chavino mu gwengezo mu vya politique mu sanswe muri umuvugizi urunani rukomeye rutavuga rumwe na leta ADC kibiri mu kamurongo w'umugambwe UPD nashaka ndabaze ibintu byifashe gute muri iki gihe muyona gute byashitse mu minsi heze naho torinda gusubiramo ivyagiye biraba
ego me uko ibintu byifashe muri kino kiringo mu gihugu cacu ni ibintu ubona ko bifite intumbero gusubira inyuma intambwe za demokarasi twagize ko turushe abarundi bagize ko banyotewe ibi biraba rero ni ibintu n'ukuri ubirabiye hafi ubona ko atayindi intumbero ifise atari ukumbi kuri igihugu wenyine kubwiwe ku giti ciwe yosubira kuronka ikiringo kigira gatatu cyo gutwara igihugu cacu icyo nicyo kiri inyuma y'ibintu byose sindiko ndavugira Iprona mugabo nk'umurundi ndabona ko ibiko birabera muri Iprona ubutegetsi bufisemo uruhara ntangere
reka duhe ijambo Francis ngaruko atubwire niba ivyo bitigire vy'amajane na 1,500 ari ivyo bitigire nivyo mushya ntahe Francis ngaruko
urabona umuntu w'umuhumure nka Honorable Manwangari akamera kemanga mu kwiradiyo uko abantu bakoranye izuba riva iyo wumva komite centrale ntigira korana mu rufuri iraja habona hariho ibintu bita procedure bakayisaba igafata umwanya iminsi 15 kandi iyo komite centrale nishobora kubaho idafise uwitwara niwo yemeza ngo wange uwitwara urumva rero ibyo nibyo twama turiko turiyamiriza ibintu by'ugwene gutwara n'ugwenge ariko avuga ibitigire kugira ngo abatwumviriza bumve ko ashigikiwe ubundi ukuri suko umuntu akuze ukuri n'ukuri twe turakuzi rero cyo gituma kuronera icyo bita legitimite ngaha sico cyatuzaye twaje kugira ngo tutorere inyishu ingorane z'umugambwe n'ibyo mugabizi kizimera n'ingorane z'igihugu
yego
rekaze no munsi icyo ivyo bintu turabyiyamiriza niba bari mu kuri bakafisa amajana na 40 nibitura umukuru w'umugambwe atume kwiyo nama ababoneke naye ibyo dukuje kuvuga ngo twarasinyishije bagaca baje imbere bakemeza yuko umushikiranganje ataburenganzira afise bwo kwemeza komite nkuru y'umugambo w'ibihumbi 2009 hamwe bagaca bagaruka bati yarabyemeje mugabo twice nko kubiri ufise uburenganzira bwo kwitumako ntibamuhe kandi ibyo bita statut bimurenganira ibyo nugwenge nibyo turiko turagwanya no munsi muri prona turiko turatezerera tuvuga tuti ntidushobora gutwagwa umuntu arondera imbo za politiki arondera icyo arondera muri politiki urabona nk'ibyo biharura hayatanga n'ibintu atamifatiro bigira
mushikana ya Jacques Bigirimana hariho ingingo zafashwe muri izo ngingo zose abantu bakutiye inyuma gatoyi bakaraba kiweza n'umutima utarimwo za emotion nyinshi utarimwo za passion nyinshi arabona ko hariho amakosa yakozwe n'uruhande rumwe cyangwa urundi novuga mu gufata ingingo zashikirijwe mbe ikintu mushora kuba mu kimeze nk'icigwa mushora kuba mwokura mu bintu byose byabaye gushika uyu munsi ni nkibi
urakoze Frederic icyo nokubwira cyocyo jewe nokubwira ko ivuga kubwira leta mugabo leta nk'umugambo CNDD sinumva ingene woshima ko kanezerezwa nuko ari imigambwe ishobora kutwara amajwi ishobora kusubirira imeze neza iyo migambwe ikomeye mu by'ukuri umugambwe nk'uyo urwana kugira ngo imigambwe ishobora kunigana nawo ntironke izo nguvu byo rero ni ibintu bisanzwe mu gifaransa bavuga ati c'est de bonne guerre aro icyo je no kubwira gihambaye mbega twebwe mu migambwe mbega iyo migambwe ko tuzi nko mu mugambo y'Iprona wari umukuru w'umugambwe Charles Nditije c'est un professeur d'université umwigisha muri kaminuza naho atokoreye atokoza akazi leta imuhaye arafise akazi ahabwa na diplome yiwe inuze niyo yangana arafise akazi ahabwa na diplome yiwe abo bose abanga y'impenda barafise akazi bahabwa na diplome zabo n'abantu naho batoja gusaba ubuzi muri leta bubaho icyo ni cya mbere ikigira kabiri abo babiri niyo yangana na Nditije basanzwe n'abashinga amateka ubwo n'ububasha bahawe n'abanyagihugu nta nzara iba ariko nta kintu na kimwe cyo batuma bajya kwambambira cyangwa uriya rero mu gihe bishitse umwe muri ibyo bihangange by'incabwenge kandi tuzi neza yuko byagiye imbere kugira ngo bikomeze bishigikire bisasagaze biryame ku irage rya Rwagasore umwe muri ibyo bihangange akavamo akemera umuntu agomba kubasambura none tuvuga ngo n'uno utegera ngo umwana bahenze icyo ni cya mbere icigwa ni giki icigwa ni giki reka abakora ndababwire nta kindi nibicare hamwe nibicare hamwe Francis n'umuporona turabizi kandi muri komite muri komite santrale ntanyura mwirukana uwo ariko aravuga ngo ni 25 nari 25 kugira ngo banonwe na Manuwangari Manuwangari kiyo yabagenye ni ukuvuga yuko bararimirita kuba barimo ntumuke ngo ni umwe ntumuke ngo ni babiri nabanadasigana kandi babikwiye kuko igihe bajya muri komite santrale ntabwo abikwiye nibicare hamwe nk'abanegeje ngo nibake bicare bumvikane mugambo uracyari uwabo CNDD-FDD ntibayugarana ntizokwinjira
nashaka kambazi rero umushikana Manuwangari ngaha ijambo ushikirije uvuga ko kugira abarinde bamenera ataba umwe muri uyo mugambwe umushikana Manuwangari nashaka mutubwire mugire icyo mwishyuye kuri icyo kibazo kivuga ko Indiane ika umwumvikana muke ushobora kuba ari muri Iprona ari cyo gituma ubundi mugambwe haba umugambwe uri ku butegetsi cyangwa ubundi mugambwe wo wamenera ibyo si byo hanyuma namwe mutubwire ikintu mutubwire kandi ikintu mushobora kuba mwarakuyeho nk'icigwa nk'amakosa mwaba mwaragize kugira ngo nibyasubira amakosa nk'ayo ntazabe ni nk'ibihe mwabonye ko mwokwikebuka
nta makosa ariho ikibazo kiriho mu Burundi ni ikibazo cya demokarasi ni ikibazo cyukurondera cyane cyane neza igihugu imbere yo kugira ngo urondere neza y'umutegetsi uno nico kibazo gikomeye cyane ibibazo biri mu migambwe mu Burundi bihagaze ku mugambwe uri ku butegetsi nta handi biva nayo tugarutse ku bya Iprona ndasubiye kwemeza yuko abo bantu 25 kuri 457 umuntu wese arondera ukuri arashobora kuza akabibona nibo bashimye gukomera amashyi kujya kuba abakozi ba CNDD-FDD ibyo rero ntibavuge ngo bipfa ku banyamigambwe ngo baronke aho bamenera niyo yobara umwe niyo baba babiri niyo bara 10 bazoba bariho bashonje bakeneye guhabwa amafaranga n'umugambo uri kubutegeza
ego mushya ntahisha vino mugwengeza umukanya gatwenda bona umwanya uri kuratujana mu gihe kiri munsi y'umunota umwe icigwa mukura muri byo byose nikihe hari habavuze ko umugambo uri kubutegetse uri kura urinjira mu bintu by'ikindi migambwe ariko hariho nabavuga ko iyo migambwe nayo nyene isa iba isanzwe atabumwe ifise nashaka icigwa mwokura mu ngingo zose zafashwe hariho amakosa ashaka gukora yarakozwe n'uruhande rumwe cyangwa urundi icigwa mukura muri mu bintu by'abaye mu rundi niki
egome urumvaga mushere Frederica aha mu gihugu cacu burya abantu bihangana nibake cyane bihanganira ubukene nibake cyane kandi mu gihe tuzaba tugifise abantu bashaka kwihanganira ubukene tuba dufise abantu benshi bose badashaka kwihanganira ubukene bizoca kure kugira igihugu cacu gikire iki twishe ngaha rero nuko ukuntu abantu batihangana yabuze ati nakahembwa yanaya nakahembwa yanaya burya icyo tubuze mu gihugu cacu mu bice birebire rwose tubuze ubuntu tubuze umutima wo gukunda igihugu cacu burya hari inkehwa ngaha zikintu zikunda igihugu cacu cazo kandi murabibona biraboneka biragaragara twishwe ngaha nuko ubutegetsi CNDD-FDD ishaka kuguma ku butegetsi imyaka mirere na mirere CNDD-FDD yarashoboye kwegeranya amahera atagira uko angana ayo mahera nta kindi akora akora mu bintu byo gukoresha abantu mu ntumbere yuko CNDD-FDD iyorohereza ku bwacu rero hakwiye iki hakwiye ko leta yokubahiriza yonyine ishyiraho amategeko ikaba ari yonyine yotangura kubahiriza amategeko kuko amategeko ntayo ntibahirizwa ngaha iyo rero itegeko ribuza ubutegetsi kwisuka mu by'imigambwe kiba ari ikintu kiri ngaho kandi iba ari inkingi ya demokarasi ubutegetsi bubiciye impande
mushya ntacyo vino ubutegetsi muri demokarasi butangwa n'abanyagihugu ikintu mu mugambwe wanyu mushobora kubona muri ko murakora cyangwa iyindi migambwe yose mu Burundi ikwirakora kugira ngo yegereze abanyagihugu bayitore ni nk'iki
oyaye mbega hoho birashoboka imigambwe irashaka kwiyegereza abanyagihugu no munsi mu gihugu cacu none gafedi ntabyo wumva ibibera muri MSD ibibera muri Fodebu twe urubuga rusigaye ruri n'indoto ariko uko bimeze kose turarujako tugakora turiko rero turakorera mu banyagihugu kugira twumvishe yuko bakwiriye gukunda igihugu cyabo bakwiriye kwisonzesha bakwiriye kurengera inyungu zabo kugira igihugu cyacu gikire kuko atanukonye nta gihugu kizokira
reka tubaze na Francis ndabibutse mu mpakanya gatoyi cyane rwose mu nk'umunota umwe ndabona umwanya uri kuratujana Francis ukuntu amakuru ariko aratangazwa eka mu mugambwe iprona cyanke mu ruhande rumwe cyanke mu rundi ikibazo kirahari ingorane zirahari imigambi mufise kugira ngo abadasigana basubire kuja hamwe ni
imigambi ya mere nuko ukuri kuzoja habona turumva neza kwabo turiko turahangana no munsi badashaka kugushira imbere bashaka kugumura abantu bandika ibara abandi babasiga utwondo urabona nk'amajambo hayavuga yuko turiko dusaba akazi kandi arahizi ko tuje nka je ntakaze naje kurondera mugabo nansa akarengana niremenanya bariko barakora niba bafite abantu bangana gutyo baraza ku mugaragaro kandi babisabe ntawe uzokwanga kubibakoresha mugabo kwibaza ko umuntu ashobora kuvura imvune ku yindi ubanje kubona ukuboko washaka kunga ukuguru rero nibaza ko ibyo n'ibintu bya kera niko twabisanze muri iprona ibintu byama bikorwa mu bintu mu rufuri ubu rero nibareke kwama barondera imvo ahandi nk'ubu uyo honorable Manuangari yaramaze hanze imyaka ishikino aguma gwanya iprona iri kumugomye no munsi iratangaje kumva ko no munsi bamaze kwiyunga kandi umugambo urumwe kandi amajambo yahora avuga kuri abo bari kumugomya ntasa naye ariko aravuga no munsi bashatse guhiri ku butegetsi turabagira ubu rero ku byabanye nibaze tuvugane areke kuza bavuga ngo ni wowe n'umugambo bazodusora oya nibaze tuvugane ukuri gukubitirwa ikinyoma gikubitirwa habona ibyo kwama kwigenza umuntu avuga ngo agomora abantu avuga amajambo ataroranye ibyo ku bantu bashinga ntawe bakuze cyane nk'abo ibaha gaciro karengeje ibaze tuvugire hamwe tuvugane hamwe hanyuma bemera amategeko hagera ndakwereke nayi ubona coba kiki karatere imbere kirafite amategeko niba hemera bayemanga nuwaburanije iprona nuyonorable manwangare uno munsi ingingo zivuyemo ariko azihana hakana guko abatabonamwo inyungu za politiki naza rero arasiga inkore abantu ku maso ngo hari ibindi arondera n'inyungu za politiki arondera hamagaca yigira umuntu ari hejuru y'abandi bose ibyo ntawe uzobisabira ikinyoma kizokubitirwa harubona ukuri kuja habona ariyo komite santrale barayitumako batora abantu babona ntabyo bazoshobora kuko bari mu kinyoma gusa
ego reka tutume nk'abasozera ndabona umwanya tujanye nashaka ndabaha ijambo mwese mugire mwishurane nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye ingaruka ivyabaye muri iminsi ubwo ruhagara rwa politike ingaruka ruzogira ku matora yo mu 2015 ndabona hariko harashika kenshi na kenshi iyo imigambwe usanze iriko ira iri mu ndyane za politike uco usanga hari ibikorwa bihambaye cyane rwose bidakorwa nk'ibikorwa byo kwishikiriza abanyagihugu ikagusigura imigambi y'umugambwe ugaco usanga kenshi na kenshi ibyo byose birashaka gutuma umugambwe kwitwaye neza cyane mu matora ikabudashaka kuronka amajwi akwiye kusanga kenshi na kenshi umwanya utakara mu bindi bintu bitajanye no gusigura imigambi umugambwe woshira imbere nashaka mbaze umushyantahe na Jacques Bigirimana mbega ku bwanyu ingaruka izo ndyane za politiki zabaye ubwa mbere na mbere hagati mugambwe iprona hanyuma hagati yawe iprona na leta y'u Burundi canke mugambwe uri ku butegetsi ingaruka zizogira ku matora yimirije aho ni vuba cyane rwose mu 2015 ni nkizihe ku bwanyu
bakoze ico no kuvuga coco igihugu ntigishobora kugwa mu manga cyo kugira ingorane ngo habe n'ingaruka ku gihugu ngo nuko mu mugambwe iprona banse kwicarana ngo bumvikane mu gihe ariyo nzira yonyine irashe yobashikana ku cyo bipfuza bose uko ari imigwi yose mu gihe rero babyanse twebwe igihugu kizobandanya abarundi tuzobandanya mu byo dusanzwemo mugabo byiza bokorana bakicarana bo Francis aravuga yuko yipfuza ko bajya hamwe manwabe nawe natobore ko yipfuza ko boja hamwe na Francis hanyuma izo ngaruka zibe nziza haba ikiri nacyo icyo nababwira ingaruka zizova kuri twebwe niyo mu migambo twaba responsable tukanka yuko dukoreshwa tukanka yuko hagira umuntu aduciramwo tugafatana mu nda tugategura amatora turi kumwe ikije kigomba kutwononera tukayirwaniriza hamwe je nibaza kwingaruka atangaruka mbizihari hanyuma icyo tuzi cyo nuko amatora ategerezwa kuba kandi amatora ategerezwa kuba neza kandi tugeza kuyajyamwo kandi umugambo uri ku butegetsi wanka wemera utegereza kuzohangana n'indi migambwe
egome icyo kibazo ndakibaze n'umushyantahe Manuwangari Jean Baptiste ndashaka mutubwire ingaruka cyane cyane izo ndyane ziri ku mugambwe wanyu zizogira ku byerekeye nk'amajwi muzoronka mu matora mbega ntishobora kugira izo ndyane zishobora gutuma mugira abanywanyi bake ikintu mwokora kugira ngo igihe kiriko kirarengana kugira ngo muje muri ayo matora mwese muvuga rumwe abadasigana bose bavuga rumwe ni nkibi
ndabivuge ndabisubire nta ndyane ziriho mu mugambwe abadasigana iprona ibiharuro nabibahaye umuntu atawengamiye ukaja mu gihugu biragaragara ko abadasigana bari hamwe sinkeneye kugaruka ku mpari na Francis ibyantukaje sinkeneye kumutuka mugabe igikuru mbona nuko muri iki gihugu hariho ingorane zikomeye ahageze nuko twotegura amatora abantu bagashyira imbere ineza y'igihugu kuko iki gihugu gifise ingorane nyinshi gifise ingorane zikeneye tagira uko bungana gifise ingorane z'ibiturire byasindikaje igihugu ku buryo ataterambere bishoboka gifise ingorane zerekeye ko agatekazi na muntu kariko karasubira inyuma cyane zifite ingorane zizi mbonerakure zishobora gutera umudugararo kugira amatora ntagende neza ibyo nibyo ku bwanjye ibibazo bikomeye biri imbere si ikibazo ca iprona ubu giteye ingorane aho rero nicyo gituma imigambwe yari ikwiye kuja hamwe kujya abari babisezeranye muri federute kugira dutegura amatora imigambwe ije hamwe cyane cyane turabe kazoza k'abana bacu nicyo kibazo gikomeye cyane nayo iki kibazo ca iprona ni gitoyi cyane ejo n'ejo bundi amatora agende neza hanyuma havemwe ubutegetsi bwunga barundi gusumba uko ubu buri ko burabiki
yego mu shiganahe esho vino mu gwengizo namwe nyene mutubwire ingaruka ingorane za politique izahite mu Burundi zogira ku matora mu 2015 umunota umwe
yego umunota umwe murakoze cyane jewe rero ngoma ntangazwa nizi yumvira shaka guma shikiriza kuko bon mingo ijambo ryiwe giwe ririmo tubiri jewe muntunge na wantunge kuko sinemera ko Jacques no munsi yogira ati bajya nuku ariko rero reka tubananye kwijambo tuduge kwijambo twebwe rero ingaruka tubona muri ibi bintu sega samatora amatora ni imwe mu nkingi za demokrasi iga demokrasi igizwe n'inkingi nyinshi ubujya amatora arahita ubuzima bukabana nyabw'igihugu ibyo rero ni ibintu biza byononera demokrasi yacu ibyo ni ibintu biza bidushira ku rutonde rubi cyane ku murongo mubi cyane wa demokrasi ku isi nzima ibyo ni ibintu biza bicanishamo abarundi ayo matora rero muriko muravuga twizere ko ubutegetsi mumure buzokwikubita rashi bugatega ugutwi impanuro budashira guhabwa mu mpande zose yuko hazogeraho ubutegetsi burekura inzira kuko inzira zirugaye zose icyo twemera rero ni uko ayo matora azotegereza kuba mu gihe leta yoba yafashe intumbero yuko aba koko kuko ivyo turiko turabona na matora ariko arategurwa na leta ku nyungu za leta ya CNDD-FDD kuko nitwiyumvira na gatoya yuko umuntu yofata intumbero yuko ahonyanga amategeko yose ajanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu
ayo mateko tuzogaruka ko nico kiringo tso kigaruka ko twiheze inyingo zose ziri muri ayo mateko naho gushika ubu atabyatangazwa kwicese byerekeye cyane cyane ivyo biringo byo kwitoza nuko kwitoza nashaka mu gusozera mushihanahe Francis ngaruko namwe mutubwire ingaruka nk'indyane hizo zishobora kugira ku mugambwe wanyu cyane no kumatora muri rusangi mutubwire ikintu mwibaza
harya ibuye ritsinute n'ibibacisha isuka uno munsi birerekanye neza yuko ikinyoma kutavuga ukuri muri politike bigira ahantu bigasendwa n'ukuri sewa politike ndumvashe ibintu ariko aravuga avugisha ugwenge avugisha ishavu ndamwumva ndumva n'abandi twavuganye haba abantu rabima ntwangari haba Jacques harya n'ubu igihugu ntigitwarirwa imutwe gitwarirwa umutima uri mu nda umuntu akamenya kwihangana cyane cyane ntarondere kugitwaza ugwenge ntituje mu kuri mu nzira itomoye dukurikiza amategeko tugende imbere y'umunyagihugu tumubwire imigambi tumufitiye hanyuma we nyine aheza ahitemwa mugabo tukama turiko turasebya igihugu twama hari twebwe twari dukwiye gutorera inyishu ibyo n'amakosa bazotewa abanyagihugu bo nyine badugire twebwe n'ijambo rimwe gusa ndazi ko narabivuze no mu bindi biganiro ko l'honnêteté et la vérité n'est pas une stratégie politique abantu nitwige kuvugana ukuri nidushira imbere ukuri tureke kugira ubwenge ibyo muzoca mubona izo ngorane zose mwumva zizoca zonyine kandi harya nicyo cyanatumye nagwaga turatsinda amatora Uburundi bukikukira nta muntu yigeze ahemba yamubwiza ukuri ataho turoye haragoye mugabo iyi ntwaro y'agashinzo y'akarenganyo turayisezereye mugabo na nyine ntiyamara ariko yarayibwira ati hari ibyiza yakoze akama ni mukuri nico none munsi ukuri kwa gwaza gasore rurikora rurajabuka imyaka rudomara n'inda majana abiri kuko tuguma tugaruka tuguma tubona ko gukenewe kuza imbere tutavugishije ukuri bana ba mama muri politiki biratuyobeye twese
bize
tugira amahoro
murakoze cyane rwose akamo gasaba ko ho bukuri eka abashiga nayo bose turi kumwe muri kiganiro Manuangari Jean Baptiste Chauvino Mugwengezo Francis Ngaruko Jacques Bigimana mwese mwavuze ko abarundi naho muri iki gihe ho bahariho ingorane za politike cyangwa injyane za politike ikintu bakwiye gushira imbere ari inyungu z'igihugu eka inyungu z'u Burundi bakaba bavuze ko n'amatora bose bashigikiye ko ayo matora aba mu mahoro no mu mutekano eka akaba no kugaragara ivyo ni ibintu biza cyane rwose hanyuma ndabona akanya katubanye gato ntitwashoboye kuganira ibibazo byose twari dufise nkaba rero munkundiye nzosubira kubatera kabo mu minsi iri imbere ndabashimiye cyane rwose mwese kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire
urakoze rwose
murakoze Frederic
murakoze cyane gose
murakoze
murakoze cyane turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cyo munsi ikiganiro cyari ko cyiheza cyane cyane ingorane za politiki zabaye mu minsi iheze mu Burundi ikano kuntu ibintu byifashe muri